Mukiganiro yabamenyesha makuru ku muhinga muno wa gatanu Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sende FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi yagize ico avuga ku cegeranyo cyawoni giherutse gusohoka aho kivuga ko mu Burundi ibintu bitifashe neza
bijya ntivyari utangaje kuko muribuka baguma bashaka yuko mu Burundi haguma magume ubu rero murabona twarinjiye mu mahoro ubu rero bavuga bati boho bakitorera amategeko yabo bakitorera ibwirizwa shingiro bazaba badusize kuko bashaka kuducura bufuni na buhoro nk'ubu muravye nk'ubirigi bwahora budutwara bufuni na buhoro nibwo bwagira amategeko bukayagirura ayo bushaka cyerekana ko rutari twari kuki ubu rero bubirigi bwabonye yuko butakibishoboye kandi muribuka yuko bubirigi kugira buze kuducura bufuni na buhoro bwarungitswe n'ishyira hamwe mpuzamakungu buteza gutabaza umwe yari yarabutumye mbere be turazi neza yuko umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe mpuzamakungu bijya atariwe yabigize hariho abandi rero burya bari mu kwaha k'ububirigi bagwa bavuga bati ishyira hamwe mpuzamakungu ribivuze ububirigi buzosubira kuronka ikibanza mu Burundi busubire kuducura bufuni na buhoro ivyo rero ntibizokunda
Evariste Ndayishimiye avuga ko kubona yoni yivanga mu bibazo by'u Burundi ibiri kirarenga amategeko
hariho n'ingingo mpuzamakungu ziri muri ajya amasezerano mpuzamakungu y'ibihugu byose byo ku isi biravuga neza iyo ngingo yuko kizira ikazererezwa kwishyira hamwe mpuzamakungu rigingira rihonyanga ibijyanye no kwishyira no kwizana kw'abene igihugu mu bihugu byose mugara nti twakumva ingene tweho bahageze aho twitorera ibwirizwa nshingiro hanyuma bagacavuga ngo nimuhagarike ngo banza mugire ibi n'ibingo hari ibi no ivyo byose niba vyerekana yuko bataba bashaka yuko twikukira rero turazi yuko izo mpanuro bazozumva
kubibaza kwibwirizwa shingiro byo arigamije kumiza ku butegetsi umukuru w'u Burundi ari ku ngoma kino gihe Evariste Ndayishimiye yagize ati
umwene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe wa mbere yizigiwe n'abene gihugu muraza amajwi afise iyo rero unavuze mbere yuko utamukunda uvuze ko wanka bene gihugu bamutoye urumva rero bareke bitwaje yuko ibwirizwa shingiro rimugirira neza ubuvuze utabajya gihugu bose bene gihugu ntagire n'umwe asigara bajya bose bamutoye ahubwo baritore bivuye inyuma rero ibyo byose bavuga baba bari ko barondera ivyitwazo mugaragira ndababwire kugira habe demokarasi nyakuri mu gihugu abantu nibabanze bubahirize abene gihugu
Iro bikuru by'umugambwe Sende FDD berutse gusohora itangazo aho bisaba abanyamabanga b'umugambwe mu ntara zose gukurikiranira hafi ibikorwa byandikwa by'abazotora bamwe mu Barundi bakabona ko umugambwe Sende FDD ushaka kwivanga mu bikorwa by'umugwi ugenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni ariko naho Evariste Ndayishimiye yagize icyo bivuga ko
abanyamabanga b'umugambwe mu ntara ni ijisho ry'abene igihugu ahurikiye mu mugambwe Sende FDD mu bihe rero boca biyicarira ntibakurikirane abo bajejwe kuragira urumva yuko abagumya banga bose babaye nk'impehesa twebwe abagumya banga ni nk'uko na jewe nanje ntegerezwa gukurikirana ndabe kwico gikorwa kigenda neza kuko burya hariho abarundi bimbura mutima batemera ko igikorwa kigenda neza murazi yuko no 31 igihe twagwanira kwikukira murazi ko hariho abarundi bimbura mutima bace bakorana n'ababirigi mu kugandagura umuganwa Rudoviko kwa Gasore urumva rero abo barundi ntarangi bafise twebwe nk'abene igihugu utegerezwa natwe gukurikirana kugira ngo ntihabe akantitugira ka jagari
ivyo umunyabanga mukuru w'umugambwe Sende FDD yabishikirije ari ku ishuri shingiro riri kwibubu zone kabanga komine ya Giheta asanzwe avuka mu Giheta Fidel D'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.